Iyi ni Radio Isu de América. Radio Isu de América ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, Fideni Yongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Kubura amazi bikomeye bihangayikishije bamwe mu Banyarwanda bo mu ntara yo mu buraruko, haba mu buryo babayeho no mu iterambere ryabo.
Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi, ariko abagaragara nk'abaje kubikora basa n'abaturitse. Umuyoboro urahari, amavomo arahari, ariko nta mazi abamo, hashize igihe kirekire.
Ubirivomo kwireba ntirikora, kandi imyaka nk'itaratu iri gushira uyu muyoboro wubatswe. Amazi mabi y'ikiyaga aratuzonza aratwishe.
Abo ni abanyagihugu muri sekitori ya Kinyababa, akarere ka Burera mu buraruko bw'u Rwanda, aho mu manuko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ntiratezura. Imbere yuko dushika kuri aya makuru, duhereye ku makuru yo hirya no hino avugwa ku isi. Umuntu yitwaje ikigwanisho yakoze igitero ku ishure riri mu gisagara cya Kazan mu gihugu cy'u Burusiya mu gitondo cy'uno munsi kuwa kabiri, yishe abana indwi n'umwigisha umwe, yahagaritswe mu nyuma yaho. Abandi bantu 27 bajanywe mu bitaro, harimo abana 18, 6 muri bo baremvye bikomeye. Amasanamu yashikijwe n'amateleviziyo yo mu Burusiya yerekanye abana bariko bahunga inyubakwa bigiramwo. Se habaniha zitari nke zatonze kugwinjiriro rw'inyubakwa z'ishure inyuma y'ico gitero, ngiye igipolisi cyaziriye amayira yose ari jako. Itangazamakuru ry'u Burusiya rimenyesha ko mu gihe bamwe mu banyeshure bashoboye guhunga, abandi bafatiwe imbere mu nyubakwa igihe ico gitero caba. Abanyeshure bose barokotse bashoboye kuvurirwa mu bitaro biri hafi yaho, ari naho imiryango yabo yaje kubakirira. Abategetsi bamenyesheje ko wakoze icyo gitero afite imyaka 19 yahagaritswe, igipolisi kikaba cugura itohoza ku vyabaye. Bamenyesha ko izindi ngingo zereke umutekano zaciye zifatwa buno nyene mu mashure yose mu gisagara cya Kazan. Ico gisagara kiri ku birometero 700 mu buseruko bw'umugwa mukuru w'u Rusiya, Moscow. Abategetsi ba Repubulika ya Tatarstan ivise umugwa mukuru Kazan batangaje kandi umunsi w'icyunamo ejo kwa gatatu mu ntumbero yo kwibuka abahitanywe n'ico gitero. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yifatanije n'imiryango y'abahitanywe n'igitero cy'uno munsi kuwa kabiri, yategetse leta kubafasha mu buryo bwose bukenewe. Abimukira batari bake bashitse mu izinga rya Malta imbere y'uko batabawe mu ibahari Mediterane. Ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati muri iryo zinga bwamenyesheje ko igikorwa cyo gutabara cyakozwe n'ubwato bw'inteko za leta zigenzura imbibi zo mu mazi, yamara ntabirenga ubwo bushikiranganje bwatangaje. Izinga rya Malta ntiryahurumbiwe cyane n'ibitegiri binini vy'abimukira nk'uko vyabaye mu bindi bice byo mu ibahari Mediterane. Mu mpera z'indwi irangiye, abimukira 2000 barashitse mu izinga rya Lampedusa ryegukira Ubutaliyano. Raporo yasohowe n'urwego rw'umuryango w'Uburaya rujejwe kugwanya kuboreza igufa abantu hamwe n'inyifatire cyo z'agateka kikiremwa muntu, yaranebaguye kugenda abimukira bafatwa mu bibanza bapfungiwemo mu izinga rya Mal. Iyo raporo yaragije leta ko irenga ku mategeko mpuzamakungu n'imico hamwe n'imigenzo y'akarere k'Uburaya. Iyo raporo yasohowe inyuma y'uko abaserukira umuryango w'Uburaya bagendeye Malta mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2020 imenyesha ko yasanze abimukira bari bagiwe mu kiringo cy'amezi n'amezi bapfunzwe mu buryo butyoza agateka ka muntu hamagara yaba atitabwaho bihagije. Abategetsi ba Malta bo bavuga ko bakurikiza amategeko mpuzamakungu mu buryo batabara bakongera bakitaho abimukira. Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu manuko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara ntiratezura. Abanyagihugu bo mu karere ka Minembwe kari muri teritwari ya Fizi bahangayishijwe n'uburyo ibiciro by'ibicuruzwa byiyongera kubera ibibazo by'umutekano muke no kutagira amabarabara. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Minembwe.
Minembwe ni akarere kari mu birometero 233 uvuye mu mujyi wa Uvira werekeza mu majyepfo. Kuhagera uvuye Uvira bitwara iminsi 2 ku modoka, iminsi 4 ku muntu ugenda n'amaguru, ndetse ni minota 45 ku ndege. Ijwi rya Amerika rijya mu Minembwe ryari risanzwe rigenda n'indege ya Monisco ariko kubera virusi ya corona kwagiye n'indege itwara abacuruzi. Kugera ku kibuga cy'indege cya Minembwe ni nko kugera mu isoko risanzwe. Bamwe mu bacuruzi bajya ku kibuga cy'indege cya Kiziba gutega ibicuruzwa byabo birimo amafu ya kawunga azanwa n'indege ivuye mu mujyi wa Bukavu cyangwa wa Goma. Abandi nabuhura nabo bikoreye ku mutwe ibicuruzwa by'inzoga baba bavanye muri centre yo kwa Murima iri mu birometero birenga 25 na centre ya Minembwe. Gusa iyo ibyo bicuruzwa bigeze mu isoko cyangwa mu maduka ntibyorohera abaturage kubigura bitewe n'ibiciro biba bihagaze. Bizimana Mudende ni umuyobozi w'isoko ya Minembwe.
Ubu ngubu ibicuruzwa binjira muri Minembwe ni ibicuruzwa biza ku ndege, ugasanga ibintu byagiye bigira agaciro kenshi kuko ibarabara ryakatitse. Izo bicuruzwa bikaza ari bikeya bikagira agafuko kifu, ubu ngubu kageze mu 60,000 by'amakongomani. Mbo ibumba ry'ibishimbo bigeze mu 70,000 by'amakongomani. Fanta nayo yarazamutse, agashupa ka fanta kageze kuri 3,000. Inzoga ishupa rya primus rigeze muri 5,000, rigeze kuri 6,000. Bikurikiranye n'iki kuko inzira zigiye zigorana.
Aba baturage bari bamenyereye kujya ibigori, ibishimbo n'imyumbati bihingiye bavuga yuko birundanyirije muri centre ya Minembwe batagera mu mihana yabo bari basanzwe bahingamo mu Marango na Zakaringi kubera ibibazo by'intambara bamazemo imyaka itatu. Iyo ni intambara ishamiranyije Mayimayi na Twigwaneho na FARDC na Twigwaneho rimwe na rimwe. Jashoni Maniragaba ni umuturage wavuye muri sekiteri y'Itombwe ni impunzi mu Minembwe.
Population ya Minembwe iri confine muri centre ya Minembwe, ama periferi yose ntagerwamo, ari okipe n'abasirikare ba FARDC. Mayimayi niyo ya kontrola. Hirya abasirikare ba FARDC hari Mayimayi, hino hari amaka ya FARDC. Abaturage ntibashobora kuva muri centre ya Minembwe ngo bagere iwabo mu imira yawo ngo babone imboga ntibishoboka. Donc abaturage batunzwe n'iki? Batunzwe n'isoko, kandi batunzwe n'isoko ta production kuko ama periferi niyo yahingwaga.
Ibikino mitabu nawe ni umuturage w'irundo.
Twagize ikibazo kano karere, imvura yabaye nishi barabara ryahari bisa, ariko nyine twebwe tuvuga kuko ari leta itabigize mu bushake. Dufite ikibazo sha intamodoka ziza, ibiciro byarazamutse. Ikiro cy'isukari twakiguraga 3,000, none bitugira 4,000. Ikiro cy'amata twakiguraga 7,000, ubu tugira 8,000. None ugambira ese 7,000 tubikura hehe? Urumva kuko turagowe nibidufasha. Isabune twaguraga twaguraga 700 turi 700 y'amafaranga kongole tuyigura 1,000. Nukuva ko turagowe mu mbande zo
kubera ubujye ibiciro by'ibicuruzwa bizanwa n'indege bihenze. Hari usanga abasirikare ba leta ya Kongo nabo bajya kurangura ubufu bw'imyumbati ahitwa Rurenge bakabugurishiriza abaturage batuye mu Minembwe. Rurenge ni mu birometero bigera 20 uvuye muri centre ya Minembwe.
Abatoda baragenda bakabihaha mu bafurero, bamara kubihaha mu bafurero byo kujya bakabizana bakabigurishiriza n'abaturage hano muri Minembwe. Ariko abasoda aribo bagiye mu Rurenge bakazana ibyo byo kurya byitwa imyumbati, bakaza bakayikoreye ku mutwe abaturage bakabirangurira hano muri Minembwe. Bo igiciro nacyo kikazamuka kikaba cyinshi. Kuri ubu ngubu aga igiciro cy'imyumbati kirahanitse, kirazamutse cyane.
Ibiciro bihagaze gute?
Bo kikintu bita ibumba, ibumba rigeze mu 8,000, rigeze mu 10,000.
Umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gadi Mukiza avuga yuko kubera kutagira ibarabara bari gusaba ishiramwe rya Croix Rouge kubafasha guhinga ibishanga byo mu Minembwe, kuko ibigori n'ibijumba byeramo byatuma ibiciro by'ibiribwa bigabanuka mu Minembwe. Ubusanzwe Minembwe izwi cyane ku bworozi bw'inka, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubuhinzi bw'ibishimbo. Ibiharuro bitangwa n'akarere k'ubuzima ka Minembwe byo mu mwaka wa 2020 bigaragaza yuko Minembwe ituwe n'abaturage 68,000. Vedaste Ngabo ku bwa radio Ijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Tugushimire Vedaste. Tugaruke mu Rwanda, abanyagihugu bo muri sekiteri ya Kinyababa akarere ka Burera mu buraruko bw'u Rwanda bagiye kumara imyaka igera kuri 6 atamazi bagira, kandi iyo sekiteri yaracishijwemo imiringoti ijana amazi mu yandi masekiteri bihana imbibe. Basaba ko amazi meza yobashikira kuko bavuga ko indwara z'inzoka no gucibwamo zibarembeje kubera kunywa amazi mabi. Umumenyesha makuru wacu Jean Baptiste Ndabananiye niyo nkuru adufitiye.
Abo baturage bavuga ko amazi y'ikiyaga cya Burera atemba n'ay'imvura ariyo bakoresha bakananywa. Bongeraho ko batumva ukuntu abaturage b'imirenge ya Butaro na Kagogo bafite amazi akomoka ku isoko ya Nyabizi iri muri Kinyababa bo ntayo bafite. Aba barasobanura ko imiyoboro n'amavomo bihari byakabaye bigeza amazi ku banyakinyababa, ariko ko ibyo bikorwa remezo ntacyo bibamariye.
Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi, ariko abagaragara nk'abaje kubikora basa n'abaturitse. Umuyoboro urahari, amavomo arahari, ariko nta amazi abamo, hashize igihe kirekire.
Ubirivomo kwireba ntirikora, kandi imyaka nk'itaratu iri gushira uyu muyoboro wubatswe. Amazi mabi y'ikiyaga aratuzonza aratwishe.
Divine Niyonsenga avuga ko abashinzwe kurekura amazi bayarekura mu gace runaka mu gihe gito iyo bamenye ko hari umuyobozi uri bugasuri.
Nk'abayobozi bo ku karere baje kureba ko abaturage dufite amazi, bakatwereka ko amazi ahari, ariko bamara kugenda amazi akongera akajana nabo. Abayafunga nibo tutazi, nyine natwe ico kibazo dufite. Niba ari bo bayobozi baba babitegetse, nkamwe b'abanyamakuru muje muratuvuganira batubwire impamvu baduha amazi ari uku tubipa.
Niyo Nsenga arakomeza asobanura ingaruka abaturage bagira bitewe no kunywa amazi mabi.
Amazi ya Burera hajamo ibibi byinshi, imyanda ivuye ku gasozi, ugasanga turi kurwaza abana inzoka, natwe ubwacu abantu bakuru ugasanga turi kurwara ibicurane.
Yongeraho ko mu kwezi gushize yavuje umwana w'inzoka inshuro ebyiri, kandi ko nawe yagiye kwivuza ibicurane kwa muganga rimwe. Emmanuel Kwizera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyababa, nawe yemera ko abaturage ba Kinyababa bamaze igihe kinini nta mazi.
Hari ifaze ya mbere yakozwe ikorwa na Wash Project, baranakoze ariko bashyiramo amapipe, impombo, amazi azisaka imbaraga. Basunika amazi akaza afite presiyo nyinshi, impombo zigaturika, birangira nta mazi agezeyo. Haza kuza indi faze ya kabiri.
Iyo faze ya mbere yabaye ryari?
Yongeye bakubwira imaze imyaka itanu. Faze ya kabiri yabaye ngira ngo 2016 na 17. Noneho iyo faze ya kabiri yagomba kuvana amazi Nyabiju nyine ikayageza kuri kaminuza no ku bitaro.
Icyo cyiciro cya kabiri nacyo nticyakemuye ikibazo. Kwizera avuga ko iki cyiciro cyagombaga kugeza ku bitaro bya Butaro na kaminuza ya Global Health Equity ya Butaro amazi angana na litiro eshanu ku isegonda. Gusa avuga ko amazi agerayo atanashyika litiro imwe ku isegonda, ko ibyo bigo bivomesha amazi byifashisha kandi ko n'abaturage bayamirenge nta mazi babona. Kwizera avuga ko iki cyiciro cya gatatu aricyo cyitezweho gukemura ikibazo, kandi ko yizeye ko uyu mwaka uzarangira gikemutse.
Faze ya gatatu irimo gukorwa na kampani yitwa Yukomuje, yo irimo gukoresha impombo nzima zizewe z'ubuziranenge. Chambre collectrice arimo kubaka ni ikigega kizahuza amasoko yose uko ari atatu, ari isoko ya Nyabizi ya kabiri n'amasoko abiri ari muri Nyabizi ya gatatu. Niho asohoke bayabariye bayagereranyije ukuntu ari bugenda akagera i Butara akagerayo, ari bugere i Kagogo akagerayo, n'ari bugere mu Kinyababa akagerayo.
Iyo miyoboro igomba kugeza amazi Kinyababa, Butaro na Kagogo imaze gukorwaho ibyiciro bibiri bitakemuye ikibazo, n'icya gatatu cyo cyitezweho umusaruro. Kwizera twamubajije impamvu uko biri gukorwa muri iki cyiciro cya gatatu atari ko byanakozwe mu cya mbere cyangwa icya kabiri, ku buryo nta kibazo cyari kuba kiriho. Yamaje gutanga igisubizo kigaragaza ko habayeho kudashishoza. Nyuma yavuze kuri cya kibazo cy'uko abaturage babona amazi ari uko hari umuyobozi wahaje.
Nabiko faze ya mbere barakoze bashyiramo impombo zitujuje ubuziranenge. Faze ya kabiri barayikoze bashyiramo n'impombo nzima, ariko bageze aho tugabanira na Butaro banyura kuri pante ndende buhaname burebure, amazi bigatuma asubira inyuma ntagende yose.
Kuki batayanyujije hazima?
Icyo nicyo kirimo gushaka gukosorwa, kugira ngo noneho bo kunyura muri ubwo buhaname banyure ahagomba kunyura hazima, kubera ko harimo icyo kibazo cy'amazi makeya habaho gusimburanya. Niba uyu munsi amazi bayohereje Butaro urumva nyakinyana ntabwo ari buyabone.
Uyu muyobozi yavuga ko uko gusimburanya gushobora guhurirana n'uko umuyobozi wo ku karere yabasuye, ariko abaturage bitiranya n'uko barekurirwa amazi ari uko hari umuyobozi wabasuye. Emmanuel Nshimiyimana w'imyaka 72 avuga ko ashishikajwe no kuzabona amazi meza, kuko yongeraho ko nk'umusaza uba wenyine bimugora kubona amazi meza kandi ari yabagomba kunywa. Gusa avuga ko afite impungenge ko amazi y'umuyoboro uca haruguru yiwe azamusenyera n'abarekuwe burundu.
Hari isosiyete yaje kuvugurura umuyoboro, twibwira ko tugize amahirwe. Kumbangamira bankuriye uruhombo rusha, bahita barufatanya n'urwari rusanzwe mu butaka. Urwo ruhombo rushaje ruraturika, amazi yinjira mu butaka asandarira mu ruhave rw'inzu. Batavuguruye impombo ngo bakoreshe nca gusa, muhora niyumva ko hari igihe rushaje rwaturika hagacika inkwanku igahitana inzu yanjye.
Cyakoze Kwizera mwizeza ko ibitembo bizakoreshwa bizakemura icyo kibazo. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Burera.
Tugushimire Jean Baptiste.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu kiganiro muri sango uyu munsi twaganiye ku iterambere ry'abakenyezi n'abigeme. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Ornella Munezero na Joyeuse Irakoze, yatanguye amubwira uko yinjiye mu mwuga w'ubudandaji bw'imigambi gutunganya no gukingira ubutunzi umuntu afise mu buzima.
Alors ici en fait j'ai parcouru nkuko yagenze ntibisanze. En fait à la base je suis muri finance na imiza amashure byo bitwa ergothérapie mu rwego rujanye n'amagara y'abantu. Mugabo rero maze guheza amashure sinaciye ndonka kazi ubwo nyene, hanyuma cyane nibwira ati anatonda sishobora kuma nicaye ngaho reka ndabe basirimu nubwo ndakora. Hanyuma rero ndabona iyo opportunite yo kuja muri iyo entrepreneuriat ya finance, nkama nkangura kugira amaformation ndakurikirana amaformation kugira nshobore kuba umukonsultant justement mpanura abantu byerekeye na securite sociale kene bayita ngaha mu Bubiligi. Ni mu ntumbero utaguma nicaye yansa tubwire ndonke ngene norondera ubuzima.
Ego none uko guhindura umwuga ayo mashuri n'ivyo wari wize ico gihe byaroroshe kucubigira ubwo nyene umuvyeyi wawe mu muryango byarakoroheye kubasigura canke n'ingingo wafashe urakomeza urabikora, kuko akenshi hari gihe umuntu aja kwishura avuga ati je nigiye iby'ubuganga ntegerezwa kubikora canke nigiye ivyo histoire akahise ntegerezwa kubikora kuko nabitaye ku mwanya mwinshi imyaka myinshi. Wewe byarakoroheye gushoka ubiheba ibyo warusanzwe urimo?
Oya na gato ntizaje zose na gato cyane, kubera urabona n'ibintu ni domaine ntabandi ni ibintu bishasha kuri jewe, urumva nk'ibitangura nari mfite ubwoba cyane mvuga ati none je ngiyemo eske bizokunda bizogenda gute ko ni ibintu bishasha ntazi. Umva ntibyanyoroheye cyane, nari mfite ubwoba yuko nta na confiance nari mfite, nari nibaza yuko nzohava neshuwa. Mugabo rero kubera jisima nkuko mubivuze umubyeyi wanjye yaransutsenye arambwira ati mwana nta kibazo ushobora kubandanya ugakora muri ibyo nyene hanyuma tutodone le moyen d'y arriver. Naronse soutien quand même ya famille kugira nshobore kubandanya muri ibyo nyene.
Umaze kuronka uko gushigikirwa n'umuryango, watufashe izihe ngingo kugira ngo utangure wige uwo mwuga mushasha? Hari ibyiga waciye utangura gufata? Hari ubundi buhinga ubundi bumenyi waciye utegerezwa kubanza gusubira kuronka kugira ngo uwo mwuga mushasha nawo nyine ntupfe kuwinjiramo nawo nyine uhe umwanya wo kubanza kuwiga?
Ego nubundi narafashe amaformation donc entreprise avec laquelle je collabore voilà duha amaformation justement kuko ibintu bya finance n'ibintu bitoroshe, kandi hari amategeko yerekeye ibintu nk'ibyo kugira ngo ntubwire kugira ibintu bitajanye n'ibyo leta ibishaka. Umva narafashije amaformation leta isaba kugira nshobore no kuronka justement diplome ingenga muri ibyo bya finance, hanyuma narakurikira amaconference nyene yerekeye ibintu bya entrepreneuria, amagasaba n'impanuro byinshi n'abantrepreneur bamaze imyaka myinshi muri iyo domaine afite experience, hanyuma no kwiga ibintu bya gestion d'entreprise n'ubundi kugira akazi kagende neza.
None nsubira inyuma gato, uyo wundi mwuga wari warize wumvikana umenga wari umwuga wo kuvura, wumvise utakiwikunze, wumvise ari igiki cyatumye uwuheba burundu?
Oya sinawuhebye kuko ni ni en parallèle en fait donc bachelor en gothérapie sinawuheze en fait ni kubera muri uwo mwanya kuronka kazi muri leta byaragoranye gato yinda postira mu gasina ronka mwara kukanya hanyuma n'ubu ndacapostira kandi byose bigenze neza ndotangura gukora muri iyo yindi domaine ya ergothérapie muri juin donc ndoba ndi umu complémentaire ndoba nkorera leta mu bya ergothérapie mu bijanye n'ubutaka kwa magara y'abantu hanyuma nanje niko ibyanje muri izo bya finance none ndabikombinari ibi
ndukuvuga uzobuhanura kumbure no gukebura abantu kubijanye n'izo ngwara tubwire muri make ergothérapie ko batacumva n'ubugwayi bumeze gute n'ubuvuzi bumeze gute
Ego, en fait, ergothérapie, ni kuvuga yuko dukorana n'abantu, gufasha abantu bafite ingorane nko mu mutwe, bafite ingorane ku mubiri, bafite ubumuga butandukanye, kugira tubafashe bashobore kubandanya ibikorwa byabo bya misi yose. Donc, gushyira en place les moyens pour que bashobora gukora ibyo harakora. Nk'ubu nk'abantu bagwaye, par exemple, nko mu mutwe bakunda nko kwibagira gushyiraho amamaya kugira bashobore kuguma bandanya bakora ibyabo batasubiye kwibagira gushyira en place ibintu biguma bibibutsa cyangwa abantu bafite ubumuga bwo bagendera muri foto yo kura kubafasha gushyiraho ibikoresho bituma bashobora kubandanya ibikorwa byabo bya misi yose en tout cas kubafasha kuborohereza ubumuga bwabo kugira babandanye babaho neza nabo
ego cyane kuborohereza ubuzima hama ohnera turavuganye na Joyeuse kuko kuntu yahinduye cyane ntiyahinduye neza na neza ariko yabaye nk'ufashe indi nzira gatonya mu gihe atararonse akazi ubwo nyene yaje amashure ariko abarakoze ikindi kintu ariko ubunye bikaboneka yuko agiye kuzobikorera hamwe ibyerekeye uguhanura abakozi no gukora ubwo buvuzi bise ergotherapy wewe nawe waraciye mu nzira zitandukanye nyinshi byumvikana ko nawe nyine uri kuragerageza kugera aho wikorera utwawe mu byo wumva wiyumvamwo ornera muri iki gihe uri mu ishure uko kwikorera utwawe ubona kuzoherera mu biki neza na neza uzoja mu bihe mu yihenzira
ego murakoze cyane kwisanzwe jewe faculté ya médecine ndimo igisata cy'ubuvuzi ndimo ni gisata namwe niyumvira kujamo kuva nduvuga mu buto bwanje ni ikintu mfise ku mutima kandi nkunda mugabo hambavu y'ibyo jewe ndamaze kubona ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu nuvuga nti ari ambitieuse kuko mvuga nti mfise impano muri iki canke kiriya anya ntacumbuza yuko ndazigaragaza rero kubwanje mvuga nti sino kwa impacta gusa muri medicine mugabo ushobora no kwa impacta mu yindi domaine navyo nubikora ego hama kandi nkuko nabivuze sanswe ndi umu entrepreneur rero kwa entrepreneur bisaba yuko ujya no mu bindi arivyo vyatumye ubu unye ndi mu bijyanye n'imideli ibintu bya mode aho nsanzwe nkora iby'impuzu nkadandaza nkagira ikintu na kiriya nkunguka bikanteza imbere donc urumva a la fois biragenda neza ku ishuri a la fois ku ruhande nabyo biranteza imbere mu kunzosa ikintu kiriya nkiriwe ndakironderera kure majambo make n'ibyo
none uko kuba uri kuriga medicine no kuvuga uri kurigira kuba umuganga ni ikintu duha agaciro cyane mu Burundi n'ahandi hose ku isi mu mico y'ikirundi cyangwa mu muryango mu kibano nta bantu bashobora kuba bakuvuna intege bavuga bati ibyo by'imideli iri kurajamwo ntacyo bizokumarira abandanya ushira imitwe mu by'ubuganga ntuvyumva kenshi iyo uri kurabikora ibyo by'umudeli
ego mu bisanzwe igisata cy'ubuvuzi si igisata cyoroshye na gatoya iyo wiyumviriye gukora ibintu ku ruhande ni ibintu bigusaba effort ni ibintu bigusaba kwitanga bikwiye kuko deja igisata ubwacu ntikinyorohereza ikintu umwanya ukwiye bwa komine ikintu cyose mu buzima yaba ari priorité yamari priorité kuko twese muri rusangi dufise le même capital dufise ya masaha 24 heures mugabo kumenya kuyakoresha nico ugitandukanye rero je kuganje naramenye kuyakoresha nkashora kujera ibintu en même temps icyagiye kuntangaza nuko mu bisanzwe batigeza kucirege bakambira ati none wowe kuko uraje mu by'ubuganga watigeza kuvura ibyo byo gushona ntawo bijya bisaniye jeho mu kibano benshi barantangarira ahubwo barantangarira ntibatahura ingene ishobora kuba mu mwanya umwe ndiyiga ibintu biriya mu wundi mwanya bakambona ku mashini ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi ikingiwera ni uko nagiye ndinspira n'abandi kuko la plupart y'abajeune na cyane cyane abigeme bagenda bigira yuko abari muri faculty ya medicine ndavuga bagenda bigira yuko ndi muri faculty sinshobora kuja hanze sinshobora gukora ikindi mugabo uko je nagenda bikora banyigira ko nagenda abona yuko nagenda babira nuvuga une inspiration ego
ego wavuze ko mwese ahubwo mwavuze kubijanye no gushobora kubangikanya ibintu bitandukanye kugira ngo bikungukire mu buzima birumvikana yuko muri abigeme babona kure bafata ama opportunite ahari bakayakorera ko bakayakoresha wewe ndibuka ornera warigeze no gukora mu radio sinzi niba ukirikora aho hoho wari wagiyeyo ubaye inspire niki wari wari muyihenzira igihe watangura gukora mu radio navyo nyine wasanze ubifisemo umugisha ubifisemo impano
Eko kukijanye no gukora ku radio kuko imbere yuko nja muri kaminuza y'u Burundi twegi no mu Burundi turabanza tukarindira umwaka umwe wo kwitegurira ikibazo imbere yuko uca muri kaminuza rero muri uwo mwaka jiwe kuganje navuga nti sishobora kuguma nicaye atacu ndiko dakora nize ndiko ndategura ikibazo mugabo ifoko ndo nk'iki mbandiko dakora singumye muhira atacu ndiko ndimarira niho naheza ndaja kurondera stage professionnel aho ku radio hari kuri RFM Radio Frequence Minya ikorera hamwe gisagara cha Bujumbura nca ndagenda mu bisanzwe je nari nsanzwe ufise impano nuvuga yo kuvuga yo gushikiriza ivyumviro kuko narabaye mu ma association menshi narabaye mu mahiganwa menshi yigisha abagwaruka kuvuga gushikiriza ivyumviro rero ngeze aho kwiraje ntizigeze ningora na gatoyi kandi na cane cane yuko namwe nipfuza kuba mu biganiro vy'aba jeune bihimiriza ugwaruka gukora ibintu biriya byashe bingyohera kuko ni nazo biganiro na ciye ndonswa narakora nk'ibiganiro bijanye no gushira habona cyangwa gutera intege abigeni abakenyezi ndetse n'ibindi rero ni bitigeze bingora kandi uvuga henda nabifitiye aka
none ni nacyo cyagutumye uja muri rya higanwa ya Miss Speaker mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yahera hoho wahabona inyungu ko zari kuba izihe mu kuja muri iryo higanwa
ego mu kujya mu higanwa rya Miss Speaker ahanini umuntu yumvise kuko ihigana ryitwa Miss Career yumvise ego Miss Career donc Miss Carrière urumva Miss tumenyereye ari ibintu usanzwe tubona umwigeme atambuka neza asa neza ibintu nk'ibyo rero je kuganje ntiyanteresa au départ navuga ati none je ngiranje gutambuka ngiranje kwerekana iki exactement mugabo par après ndaze Miss Carrière nkaraba uburyo kiriko kiratunganywa bavuga bati la beauté de la femme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe we cyangwa tahura yuko ahubwo ni competition irenge ibyo twahora twiyumvira umva twapresenta ama projet imigambi hama abafise imigambi myiza bagatorwa ndetse mu nyuma bakaba n'abafata mu mugongo rero icyo kintu nicyo cyagiye kunyohera rwose kiti la beauté ubwiza bw'umwana w'umwigeme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba
Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ufite mwese muduteze amatwi aha niho amakuru n'ibiganiro twa tubafite byaka kanya bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatou Alimas Karara. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubasezenda bifuriza ibihe byiza.